mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda muri komu twumva kuri FM 104 n'ibice bitatu y'ijwi rya Amerika no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya Radio Inshuti ya Bose. Ikaze mu makuru yo kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joe Diana nini nahazwe. Uruzi rusizi rugabura Uburundi n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rwataye inzira ku ruhande rw'intara ya Cibitoke rugatwara amatongo yo kurimamwo arenga amahegitari 100 y'abanyagihugu bo ku ruhande rw'Uburundi ruteye impungenge abo banyagihugu bavuga ko ibi bishobora gukwega amatati hagati y'Uburundi na Kongo.
Kuvuga haragiye kuba hi Kongo ni hatahagira igikozwe ku ruhande rwa leta bo rwacu ntacu twashobora
rusibye uruhombo kubena igihugu na leta ubwayo yahahombeye kuko uravye ikirere kimaze kugenda ni kinini cyane kuko aho hose haba ari ku nyungu ya leta ku nyungu y'igihugu mugabo uyu munsi hagiye kuzoharugwa ku nyungu y'igihugu cyo muri Kongo.
Aba ni bamwe mu banyagihugu mu ntara ya Cibitoke mu gihugu cy'u Burundi basaba indongozi zabo kuvugana na bagenzi babo bo mu ntara ya Kivu ya Majepfo muri Kongo kugira ngo ikibazo cy'uruzi rwa Rusizi rwataye umurongo gitoregwe umuti. Mu gihugu cy'u Rwanda naho ikigo kijejwe kugenzura imiti n'ibiribwa kiraburira abacuruza n'abakoresha amavuta ahindura uruhu navyo twari bateguriye mugume hagufi ya maradio yanyu. Nongere ndabahikaze nshuti bakunze ibijwi rya Amerika makuru twafitiye turahera kuyagezwe hirya nino ku isi duhereye muri Uganda. Aicho gihugu caronse izindi nshansho zo gukinga ikiza cha COVID ya 19. Izambere za societe AstraZeneca zirenga 180,000 zashitse muri ico gihugu ku munsi wa gatanu biciye mu mugambi COVAX wo kuzikwiragiza mu bihugu bikenye. Izashitse kuri no wa mungu zigera ku 100,000 zikaba zatanzwe nk'impano n'igihugu cy'u Buhindi nk'uko biri ku rubuga rwa Twitter rw'ubuserukizi bw'ico gihugu muri Uganda. Ubushikiranganje bw'itahamagara y'abantu muri Uganda nabwo butangaza ko abambere bazucandagwa bazabagizwe n'abakora mu gisata c'ubuvuzi abajejwe gucungera umutekano n'abigisha. Ibicishije ku rugaga rwayo rwa Twitter, leta ya Uganda yavuze ko ibikorwa byo gucandaga bizotangura ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 10 uku kwezi abacandagwa bakazucandarwa ku buntu. Uganda ubagiye guca kabiri kigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko kironse nshancho za COVID ya 19 inyuma y'u Rwanda rwatanguye gucandaga ku munsi wa gatanu. Hagataho tukivuga ku vya COVID ya 19, umuyobozi mukuru w'idini rya Buddha Dalai Lama yasavye ababa ku isi bose kuba ico yise intwari bakicandagisha. Naho ivyigwa vyerekana ko ibitigiri vyavuga ko bizeye incanco za COVID ya 19 vyongereye, ubutumwa bwa Dalai Lama buje mu gihe hari abakomeje kuvuga ko hari ibihugu bidafise ubushobozi bwo kuzoronka byihuse incanco zikwira abanyagihugu bavyo bose. Kaminuza ya Johns Hopkins itanga kumwanya makurikiza cha corona ikanagikura kwa matohoza yerekana ko abanduye ku isi yose barenze miliyoni 116. Leta Zunze Ubumwe za Amerika iza ubwambere mu bwinshi bw'ubwandu, abanduye muri kino gihugu baba imiliyoni 30. Muri rusange amaze guhitanwa na COVID ya 19 bageze ku miliyoni 2,500,000 nk'uko kaminuza ya Johns Hopkins ifise icicara muri Amerika ibandanya ivyerekana. Tukivuga kuyagezwe hirya nino ku isi, umwungere wa Ekleziya Katolika Papa Francisco arabandanya urugendo rwiwe muri Iraq. Uno munsi yagendeye uraruko bw'ico gihugu ahari ibisigarira vy'amasengero yabomaguwe n'intagondwa zitirira idini rya Islam ahasomera inkuka ya misa. Yagendeye kandi igisagara ca Mosul cahoze ari nk'ikirindiro c'intagondwa z'abayislam, avuye ngaho yaciye agana mu gisagara citwa Karakosh gura n'abakirisu baho imbere yuko asubira ku murwa mukuru Baghdad. Yagiye mu kindi gisagara citwa Erbil aho yasomeye imisa yitabiriwe n'abantu batarenga 10,000 mu ntumbero yo kwirinda gukwiragiza ikiza cha COVID ya 19. Inkehwa z'abakirisu muri Iraki nzizera ko ubutumwa butandukanye Papa Francisco ariko atangira mu rugendo rwiwe buzotuma boroherwa bakareka kuzira ukwemera kwabo kuvikiza cha COVID ya 19 caduka. N'ubwa mbere Papa Francisco akoze urugendo mu mahanga ni narwo rwa mbere umwungere wa Ekleziya Katolika atakuriye muri Iraq atagihindutse Papa Francisco azusubira I Roma ejo ku munsi wa mbere mu gatondo Amakuregezo y'igeni no kwiseka tuyasozere muri Iran na hico gihugu gitangaza ko citeguriye gusubira kubahiriza amasezerano ya nuclear yo mu 2015 cyacaragiranye n'ibihugu bitunze ibi ariko cyavuga ko bizo gikora ari nk'amwe leta z'umwe za America zovanaho ibihano ico gihugu kivuga ko cafatiwe bidakwiriye president wa Iran Hassan Rouhani ibi yabivuze inyuma y'umubonano yagiranye n'umushikiranganje ajeje imigendranire ya Irlande na makungu n'umubonano uri mu rukurikira nego gusubira kunagura ayo masezerano kuvya nuclear Irlande niyegwa nayo masezerano ariko ifise igikorwa cyo gufasha mwishirwa mu ngiro yayo president wa leta z'umwe za America Joe Biden yavuze ko yiteguriye gukora ibishoboka byose ayo masezerano akagaruka ariko ashimangira yuko Iran imbere y'ibi ibwirizwa nayo kubanza kubahiriza ibyo yari yariyemeje byose muri ayo masezerano wazo ari president wa America Donald Trump muri ukako yakuye igihugu muri ayo masezerano mu 2010 na munani gutyo hasubiza Iran mu bihano ico gihe yasigura ko Iran yabandanije guhingura ibigwanisho ruhonyanganda vya nuclear kandi yongera iguma ifata mu mugongo imirwi y'iterabwoba ibi byose amasezerano yo mu 2015 Iran yari yemeje ko izobikora Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda amakuru yose mushobora kongera kuyasanga kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com adresse ya YouTube yacu Instagram na Facebook ni vewa radio yacu mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari Nongere ndabahikaza amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari turahera mu gihugu cy'u Burundi aho uruzi rusizi rugabura ico gihugu na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rwataye inzira ku ruhande rw'intara ya Cibitoke abanyagihugu baharimira bavuga ko vyatumye bahatakariza amatongo yo kurimamwo arenga amahegitari ijana kuko indimiro zabo zimukiye muri Kongo basaba abajeje intwaro kwihutira gukemura iki kibazo kuko gishobora gutera impari hagati y'ivyo bihugu bibiri ibindi kuri no muri na mgenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru
Ahuruzi rusizi rwataye inzira cyane rukegera uruhande rw'u Burundi ni muri zone Nyamitanga komine Buganda intare ya Cibitoke ivyo byatumwe n'imvura nyinshi imaze iminsi igwa abanyagihugu baharimira bavuga ko bamaze kwahombera amatongo arenga amahegitari ijana akaba yimukiye ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kubera urwo ruzi rugabura ibihugu bibiri rwataye inzira
kenshi twafite imirima y'imiceri bitwaye ibiharage muci ariko rwatwaye ubu nta kintu na kimwe dufite uga asparo miwe kandi nahantu kwahora dukura umwimbo ukwiye cyane gose
turagize uruhombo rudasanzwe
mu bisanzwe ururuzi uravye kibazo rwateye ni kibazo kidasanzwe kumwe n'igihugu yarasanzwe afite indimaho hepfo
basaba abategetsi b'intare ya Cibitoke kwihutira kuvugana na bagenzi babo bo mu ntare ya Kivu y'amajepfo muri Kongo kugira ngo ico kibazo gitoregwe umuti
kuvuga haragiye kuba hi Kongo ni hatahagira igikozwe ku ruhande rwa leta ho rwacu ntacu twoshobora
rusije uruhombo n'igihugu na leta ubwayo yahahombeye kuko uravye ikirere kimaze kugenda ni kinini cyane kuko aho hose haba ari ku nyungu ya leta ku nyungu y'igihugu mugabo uyu munsi hagiye kuzaharugwa ku nyungu y'igihugu cyo muri Kongo
buramatari w'intare ya Cibitoke aremeza ko ico kibazo c'amatongo yimukiye muri Kongo kubera uruzi rusizi akizi Kareme Bizoza amenyesha ko yamaze no kugishikiriza abamukurira
turarindire kumbure imvura ne yagabanuka yuko umugambi w'urundo rambaye cyanke ushiranganje ubujeje ubikikije uri ni bworozi wabwo kuragira ibyigwa by'ingene bizizaba isizwa aho yahora ari gushika isaha rero turacyarindiriye abene yo gusaragerageje ku tatrazibira tizibira byampa ari ku bubu hari abene yo kubananirwa ariko ibyo byose rero hanini biva kuko hari abene igihugu wasanga barima ntibagire ngo sigaze imetero zisabwa n'abajejwe indimo y'irinye ku ruzi hari imetero sigaze
iyo ntwazangabo mu gipolisi irafise ico ihanura abanyagihugu imbere y'uko abatware baganira kuri ico kibazo gusa abona ko gishobora no gutera amatati hagati y'ivyo bihugu bibiri
turahimiriza abene igihugu kugira ngo urimye wese aho rutararenga rutarazimba yuko asigaza intete zisabwa kugira ngo agume hakingiye hateye imigano hateye amarenga kugira ngo uruzi ntirengane impungenge zirahari ko nk'igihe rwose gomara kwimuka rutumukira mu gice cy'u Burundi urumva hakurya haca koreshwa n'abakongomani ariko reka twizere iyo rugabanutse urabona ko abaremyi bagenda bakegera bagakora ariko mu impungenge zo ntizobura kuko nirwamara kwiga rwose rukabikinjira mu Burundi abakongomani bashobora koresha hakurya kandi nta ikindi kintu umuntu akora kurumva nta kuntu bahajyabo ubu n'ubu n'uko nyara ari amazi ma Kenya bashobora kujya bakagenda bakarima bagasoroma ariko twizere neza yuko kumbure hari aho imvura itubaranya iba nyinshi umushahara naho ngo bazibiri byumva bigorana kubera imvura iza ifite ingufu nyinshi ariko tuzi neza ko aho izuba ryakira tuzosaba cyane rwose ababijeje kugira ngo badufashe ibikorwa bigende neza
ubwo ruzi rusizi rukunze kuzura rugatera imyuzurira ku mpande zabwo rugahitana imirima n'ibitegwa yamara ntigwari bwageraho ruta inzira abajeje intwaro basaba abanyagihugu kwitwararika kugira ngo ntibahave basotorana n'abanyekongo ahubwo bagahamagarirwa kurindira inzego zibijejwe kugira zizokemure ico kibazo Pierre Claver Niyonkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
Pierre Claver Niyonkuru urakenuye nane bice ku masonga nkitangura mu gihugu cy'u Rwanda kigo kijejwe kugenzura imiti n'ibiribwa kiburira abacuruza n'abakoresha amavuta ahindura uruho ico kigo kibasaba kubihagarika kuko bishobora kubakwegera ibibazo birimo indwara za kanseri ikigali mu Rwanda mugenzi wacu Eric Bagira Ubusa yabindukurikiraniye
Umuburo w'ikigo cy'igihugu gishinzwe kugenzura ibiribwa n'imiti mu Rwanda cyutanze nyuma yaho bigaragariye ko ku masoko yo mu Rwanda hakiboneka amavuta agaragaramo ibinyabutabire bitandukanye byagira ingaruka ku buzima bw'abayakoresha kuri ubu haragaragara amavuta arimo ibinyabutabire nka hydroquinone ikigo cy'igihugu gishinzwe kugenzura ibiribwa n'imiti mu Rwanda kirasobanura ko aya benshi bakoresha bigamije kwitukuza uruhu agira ingaruka ku buzima Bwana Lazaro Ntirenganya yobora ishami rishinzwe gukurikirana ingaruka z'imiti mu kigo cy'igihugu gishinzwe kugenzura imiti n'ibiribwa mu Rwanda
dufashe urugero nko kuri izi hydroquinone urebye ingaruka ziteza icyambere zangiza uturemangingo tumwe tugize uruhu ku buryo izo bita melanocyte zangirika uruhu ntibaba rugishoboye kugira wa mumaro mu mumaro waryo harimo gukingira umuntu imirasire y'izuba ishobora kugira ingaruka ku buzima ikindi uruhu ntirubage rugifite ubushobozi mu gihe umuntu yabikoresheje cyane bwo kurinda umuntu indwara zishobora gukuruka kuri za microbe zitandukanye za bakteri amavirusi iyo ni inama rero natanga nuko abantu bakwiye kwirinda gukoresha izi products zisukura zikanoza umubiri zirimo aya ma ingredient atemewe kubw'uko bishobora kugira ingaruka ari z'igihe gito ari n'igihe kirambye kuko bishobora no kugeza umuntu kurwara za kanseri
kugeza ubu abafatwa bacuruza aya mavuta arimo ibinyabutabire byagira ingaruka ku buzima barabihanirwa n'amategeko kuko baba bicuruzwa kandi yaraciwe ku butaka bw'u Rwanda abagabo bane baherutse gutabwa muri yombi hano mu mujyi wa Kigali nabo mu murenge wa Gatenga mu karere ka Kicukiro babiri bahawe kuvugana n'itangazamakuru bambaye amapingu bari imbere ya polisi bemeza ko amavuta babafatanye bagiye bayarangura n'abandi bacuruzi kandi ko bo batari bazi ko agira ingaruka ku buzima nyuma yo gutabwa muri yombi bakemera icyaha bakanagisabira imbabazi
ntabwo nari mbizi kuko ngiye amakuru sinabashije kuyamenya ariko bamaze kudusobanurira ko ari ko bitembewe natwe twabonye ko bitemewe duhitamo kubisabira imbabazi kandi duhitamo no kubwira abagenzi bacu babikora ko batazongera kubikora kuko bitemewe n'amategeko
ubu tuvugana ndishinze icyaha cyuko turuzi ibintu bitemewe ariko ndabisabira imbabazi kuko ntabwo ndabisubiye abacuruza rero barahari nubwo ntakugira ngo barara ariko ntibyumvikana barahari nimba ndi nari ndi murumva ko hari n'abandi nabagira inama rero yuko bakagombye kubireka kuko ntabwo nishimiye kuba ndi aha ngaha
umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP Jean Bosco Kabera yemeza ko abafatirwa mu bikorwa byo gucuruza aya mavuta atemewe bagomba kubiryozwa asobanura ko ubifatiwemo ashobora guhanishwa hagati y'umwaka umwe n'imyaka ibiri y'igifungo nubwo ubukangurambaga bwo kubuza abacuruza no gukoresha aya mavuta benshi bazi nka mukorogo buhoraho polisi ivuga ko ibikorwa byo kuyinjiza no kuyacuruza bidahagarara uretse n'abafatwa babicuruza polisi ivuga ko itazihangarira n'ababibagemurira
hari ibikorwa bya polisi n'izindi nzego byabaye kugenda hirya no hino babisaka abantu babicuruza ariko mu by'ukuri bigaragara ko abantu batumva ubwo rero igikurikiyeho nyine itumvise inzego zibishinzwe ziragufata zigabukiza ubutabera ubwo noneho bugakora akazi kabo ariko noneho icyo tuvuga ni iki umuntu ucuruza bino bintu biri hano akabazi yuko azabizira akongera akabicuruza mugezi ko nabandi bigeze kubizira nje numva yuko rwose icyo giye mitekereze ye ishobora kubifita ikibazo iyo tubonye makuru rero icyambere nuko abangaba bazakurikiranwa ho kubicuruza ariko turagenda tubabwire nabo bizanira yuko rwose ntago bitinda kandi turi bafate
umuvugizi wa polisi avuga ko kugeza ubu hari iperereza rikiri gukorwa kugira ngo hamenyekane abagira umugambi wo kwinjiza ibi bicuruzwa bitemewe ngo nabo batabwe muri yombi iteka rya ministri ryo mu 2016 ryerekana urutonde rw'ibigomba kuba biri mu mavuta yo kwisiga n'ibindi bisukura cyangwa bikanuza umubiri ariko nabwo bigakoreshwa n'abaganga cyangwa se n'abandi babihuguriwe iteka rya ministri rikavuga ko byibura mu mavuta yo kwisiga hagombye kubamo nko ku kinyabitabire cya hidrokinoni kiri kumpuza ndengo ya 0.3% mu gihamwe mu yafatiwe ku masoko yo mu Rwanda yo ari kuri 2% uretse indwara nka kanseri abahanga mu buvuzi bavuga ko aya mavuta ya mukorogo yagira ingaruka zo gutera indwara y'igisukari cyangwa diabeti umuvuduko ukabije w'amaraso ubuhumyi kutihanganira ubushyuhe n'ibindi igikomeje kumvikana nuko aya mavuta arimo ibinyabutabire byagira ingaruka ku buzima bwa muntu ava mu bihugu byo hanze igishobora gufatwa nk'icyuho kuba kumira binjiza ibicuruzwa bitemeye ku butaka bw'u Rwanda wagira ubusanzwe rya Amerika I Kigali
reka tugume mu gihugu cy'u Rwanda tubaza mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda ayagezweho mu gisata cha sport
mu mupira w'amaguru ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi imaze guhamagarwa ngo yinjire mu mwiherero wo gutegura imikino ibiri isoza amajonjora mu matsinda mu gushakisha itike yo kuzajya muri Cameroon umwaka utaha mu gikombe cya Afurika cy'ibihugu ikipe y'u Rwanda izakina na Mozambique ni Kigali ku itariki ya 24 y'uku kwezi isoreze kuri Cameroon ku itariki ya 30 abakinnyi bahamagawe n'umutoza Mashami Vincent biganjemo abo aherutse guserukana mu irushanwa rya Shan ryabereye muri Cameroon gusa harabiyongereyemo basanzwe bakina hanze y'u Rwanda barimo Emery Mvuyekure Salomon Risarike Abdul Rwatubyaye Kevin Muhire Yannick Mukunzi Haruna Niyonzima Steve Rubanguka na Medi Kagere mu batarongiye kugirirwa icyizere kandi bakubutse muri Cameroon harimo Omar Rwabugiri Aimable Nsabimana Elver Rugwiro Eric Nsabimana Rashid Kalisa na Jacques Tisenge ufite ikibazo cy'imvune umutoza w'igihugu Mashami Vincent umaze iminsi nayo yongerewe amasezerano arasobanura ko gahunda y'imyitozo iteye
akazi katoroshye kandi tugomba kwitegura uko byagenda kose kugira ngo rero imyitozo izanibera kuri stade regionale mu gitondo nimugoroba ariko nanone kubera ko hagati aho tuzaba dufite igihe gito cyane nyuma y'umukino wa Mozambique kugira ngo tuzajya tunavangamo twitoreze kuri stade Amahoro kugira ngo tugeze gukorera ku bibuga byombi kuko umukino wa Mozambique uzabera ku Artificial Turf ariko match ya Cameroon izabera ku kibuga cy'ibyatsi bisanzwe kugira ngo rero niyo mpamvu yagomba twayifashe kugira ngo tuzajye dukora ku bibuga byombi ndetse turusheho no kwitegura mu minsi mike tuba dufite imbere yacu
kugeza ubu nyuma y'umunsi wa kane w'amajonjora mu matsinda mu itsinda u Rwanda ruherereyemo ikipe ya mbere ni Cameroon ifite amanota 10 Cap Verde ikurikiraho ku mwanya wa kabiri n'amanota 4 ikipe ya Mozambique ifite amanota 4 nayo ikaza ari ya gatatu naho u Rwanda rukaza ku mwanya wa kane na wa nyuma rukaba rufite amanota 2 n'umwenda w'ibitego bitatu nyuma y'uru rugamba rwo gushakisha itike ya kane u Rwanda rufitemo amahirwe agerwa ku mashyi hazahita hatangira urugendo rwo gushakisha uburenganzira bwo kuzajya mu gikombe cy'isi kizabera muri Qatar mu mpera y'umwaka utaha mu majonjora yo mu matsinda Amavubi y'u Rwanda azaba ari mu itsinda rimwe na Harambee Stars ya Kenya Kagoma za Mali n'imisambi ya Uganda tunyarukiye mu mukino wo gusiganwa ku magare muri shampiyona ya Afurika yarangiye kuri wa gatandatu mu gihugu cya Misiri u Rwanda rwegukanye imidari 14 irimo umudari umwe wa zahabu abakinnyi 14 bagabanyije mu makipe atatu bakoze uko bashoboye bahesha igihugu ishema mu ruhando rw'ibihugu 15 byari byaserutse abakurikiranira hafi umukino wo gusiganwa ku magare basanga uko kwitwara neza kw'abakinnyi bati mu Rwanda muri shampiyona ya Afurika ari ikimenyetso kigaragaza ko u Rwanda rushobora kuzihagararaho mu isiganwa mpuzamahanga turu di Rwanda giteganyijwe guhera ku itariki ya 2 kugeza ku ya 9 mu kwezi kwa gatanu ikipe nkuru y'u Rwanda mu cyiciro cy'abagabo yari igizwe na Moise Mugisha Joseph Areruya Jean-Éric Habimana Jean Bosco Nsengimana Jean-Claude Nzafashwa nayo na Samuel Mugisha utarashoboye gukina kubera urwayi mu ikipe y'ingimbi harimo Etienne Tuyizere Hussein Mugabo Valence Iradukunda na Samuel Niyonkuru ikipe y'igihugu y'abakobwa yari igizwe na Valentine Zayisenga Diane Ingabire Jacqueline Tuyishime na Josiane Mukashema abatoza b'aya makipe ni Felix Sempoma wungirijwe na Byukusenge Natani yari Claude Munyandinda I Kigali
Jean-Claude Munyandinda urakenuye turabandanya n'ibiganiro turafitiye muri kano kanya bamwe mu barundi baba mu mahanga mu icuri heze baragendeye imihana y'abatwa mu Burundi kugira ngo birabire uko babayeho intumbero nyamukuru kwari kugira barabe aho bahera mu gufasha abatwa mu bikorwa byo kwiteza imbere kugira ngo bashobore kugera mu rugero rw'abarundi bandi bo mu bundi bwoko. Inyuma y'ubwo rugendo abarundi basanze abatwa bakeneye ahanini ifashanyo yihutirwa irimo ibikoresho byo kurima, uburaro bwiza hamwe no kuronswa amatongo, maze baca batangura gukorera hamwe batoza ifashanyo yo kubagarukira. Mu kiganiro Frederic Nkundikije yagiranye nabo barundi batunganije ico gikorwa barimo uwitwa Japhet Le Gentil hamwe n'urwaruka rw'abatwa barimo uwitwa Yassine Antoine ari muri Australie na Gerard Niyosaba aba mu Burundi, bagarutse kukuntu batwa babayeho hamwe n'ico abarundi baba mu mahanga bariko barakora mu ntumbero yo kubafasha. Le Gentil niwatangura avuga ahavuye ico cyumviro.
Icyumviro mu gutangura n'igihe abarundi baba mu mahanga bagendera u Burundi muri cyangwa zahariwe abarundi baba mu mahanga, hanyuma tugeze mu ntara ya Butaganzwa bisaba yuko tugenda abanyagihugu turaba aho babaye n'ico twabaterera. Hanyuma rero tugera ahantu hari umugore basanga butaka, dusanga n'abo bantu n'abantu bakirana neza cyane ariko bafise ubukene bwinshi. Tugize ngo turababaza, dusanga afashe abana ajya mu ishuri mugabo atagira epfo na ruguru, no kujya abandi bamaze barakuye mu mashuri kubera kubura impuzu bambara za iniforme. Bicatuma rero dushyiraho umugwi ubakurikiranira hafi. Twaciye rero tugenda n'izindi ntara dusanga abasanga akabari muri wa mugwi w'abantu bababaye cyane bantaho mikora. Hanyuma rero tuca tuvuga tuti kubera iki abarundi baba mu mahanga twama turiko tunafasha abantu ariko tugasanga hariho benshi zifasha gifasha basanzwe bifashije. Niho rero twaca dufata ingingo yo kongera kugendera uwo mugore abasangwa butaka. Tubagendera ubwa mbere dusanga koko hariho abasangwa butaka bakiba muri ya mazu y'ibyatsi. Amazu y'ibyatsi bugera butana, hari inzu z'ibyatsi ushobora guhagarika ari iby'ibyo umugabo ukarenza ku byatsi. Ubwo ni bwa buzu bwa kera cyane, imvura yose ibahererako ugasanga zaratobotse no gutoboka batagira aho baryama, akazu kamwe ugasanga karimo n'abantu barenga umunani. Ibyo rero byaratukoze ku mutima, bituma dusaba abarundi guhaguruka kugira ngo ntihagire abatwa babandanya kubaho muri ubwo buryo.
Intambwe mumaze gushika ko turagira ko mu kanya ariko nashaka kampa ijambo hari muri uyu murwi w'abatwa nabugenewe batubwira ukuntu bakiriye ibiro migambi myiza mwafashe mushyira ntahe Japhet reka ijambo Gerard Niyonsaba.
Eko murakote, hanyuma ubwa mbere noshimira uwo mugwa w'abarundi uri mu bihugu binyuranye mu bihugu by'abazungu kuntu wiyongeye ubwa mbere ugatangura ugashyika ku rubuga kino tuvuga kuri tele uce kuraba imibereho y'abarundi bamwe bamwe, uca usanga imibereho y'abarundi babatwa nabo tuvuga ngo turi abarundi nabwo turi abarundi yesi na tuvuga ngo turi abarundi ari uko itari cyo kimwe n'iyindi mibereho y'abarundi. Ati gute atari mibereho cyo kimwe y'abarundi? Uvuga umurundi w'umutwa yavuze yarashyitse muri komine Butaganzwa aribonera inzu basanzwe babamwo, je nibaza amaze kukibona ko byo batashyikiye bimutera intimba ku mutima, niba tarahe barakurura amosozi ukuntu basanzwe babayeho, kuko yavuze inzu mu duce bwatsi butandukanye n'inzu mu rurimi rw'igitwa twozita inzu zitwa zimutego, twatuze tuwumutego usanga umuntu yinjira nk'uwinjiye mu mwobo yicaye imvura ikagwa ikamuhererako yasohoka akaburi yaja kuburi hanze no kuburi mu nzu ugasanga ntaho bitandukaniye. Niyo mpamvu navuga ati nubashimira kuba icyocyo barakibonye.
Ego medika duhere ijambo mushanahe Yassine Antoine nawe nyine agira icyo avuze ku iyo migambi myiza cyane rwose yatanguwe na diaspora y'abarundi duga ku ijambo mu kanya gato.
Ego nanjye ndashima ndakenguruka cyane ukuntu abarundi baba mu mahanga bahagurutse gufasha ubwoko bw'abasanga butatu. Ego ni ukuri kandi biratunezeza rwose uko abasanga butatu n'abantu bakiri inyuma y'abantu n'abantu bashaka gufasha witegereje inzu inzu kentoni nuno kugudinisha dukora amafabrice mu cyamararizi yafe iyo dushitse kuri zijya z'abantu bazibone barakanga ko ari n'ahantu muri inzu nyine nari ndabyerekanye barakanga ati aha aba bantu urabona ko mu bihugu byateye imbere ahitwa batangwa n'abatangwa gutaka baba bafite uburyo bwamuresa bati ariko mu gihugu cyacu cy'Uburundi cy'Uburundi urabona ko nuko yakuva mu kigo nigeria bakivuze tw'abarundi tukitwa batangwa mutaka tutari abatangwa mutaka uko mutangwa mutaka ubu bafite ahanyuma ubu bafite kiyega ubu bafite inyungu iva muri leta inzu imutangwa mutaka koko kugira ngo ibyiyumviro kumureba ihere none rero ko imana iri kuyavugiramo aba bantu bari mu mahanga ni kuri turabishima rwose nibakomeze bafasha imana izo bibahembera
Ego me, Japhet Rajanti, mura shaka tubwira amajambo make ibintu muri diaspora umaze kurangura igikorwa cyo gutoza ifashanyo kugira ngo umugaruke batwa baba mu mazu ikamutuzo duteze nk'uko mwabivuze umwe umugambi ugeze he hari ibintu umaze kurangura biboneka
Ego cyane birahari no kuvuga mu ntango twabanje kugira umugwi mutoya kugira ngo tubanze dufashe abasangwa gusaka bakeya turabe ingene babyakira turabe icokogwa ibyo twokwita projet pilote hanyuma rero icyo twabanje kubaha amasuka kuko benshi bavuga yuko bajya gupagasa mugabo abandi batagishobora kujya gupagasa kuko nta masuka bafite tuca twegeranye rero amasuka turayaha uwo mugwi mutoya mugabo rero muri komune naho bacyavuga bati ntimushobora guha umugwi mutoya kuko hariho n'abandi bakenye naho bo batabasanga butaka bashobora guhura n'izo ngorane kandi hariho n'abasanga butaka bandi naho bo bayakeneye iba yaronka duca rero dushyiraho umugambi kuyashyira ku ishyirahamwe ishyirahamwe ryafashije kugira ngo ibyo bintu bishoboke na nzira kisensa tuyashyira kuri iryo shyirahamwe kugira ngo umusanga butaka cyangwa umukene yabuze isuka ashobore kujya kuyipira uko abishatse hanyuma akarisubiza igihe igikorwa akeneye gukora abikoze ubu rero amasuka twarayaguze tuyashyiraho hanyuma tuca twongera tubagurira iniforume abana bajya ku ishuri tuca tubarihira n'amakaye na minerivare abatarwaye ibonye ubu nicyo twahereye ko mugabo rero dusanga yuko iyo proje pilote igomba gukorwa mu gihugu cyose kugira ngo nihagire umusangwa butaka ataja muri wa mugambi wa leta wo kwigisha abana batoya ku buntu kubera ubukene hanyuma rero tugira gusubirayo ibigira gatatu twongereza ayandi masuka ari naho rero twaciye tubona icyo kibazo cy'amazu ari nkoramutima
ikintu muri kumurakora kuri icyo gikorwa gihambaye cyo guha uburaro bwiza abatwa baba mu tuzo duteyiso ni nk'ibi
icyo ubwo bwa gatatu rero naho twaciye dusanga yuko naho turiko turabikora uburaro bwabo ntibuzoborohereza abana bazuja ku ishuri ntibaronkera aho bakorera amasomo biyigisha bageze muhira dusanga ikintu cya mbere kigomba kuba no kububakira amazu tukabakura muri ubwo Burundi bw'ubuzu bw'ubwami tuca tufata rero umugambi tuwugira uw'igihugu cyose ku Barundi bo mu mahanga bose rero uno munsi twamaze kuganira n'umushikiranganji Jega tugiranye imana kuko nawe n'umusosango butaka awumva n'ingoga acavuga ati uyo mugambi muzanye na twebwe twari twarawiyumviriye kuko dushaka yuko mu gihugu cy'Uburundi hoba amazu atarimwo amazu y'ibyatsi ati we mube murawutigura neza mube murawurangura natwe tuzobafata mu mugongo aho muzoba mugejeje nuko rero aho niho tugeze
niko
turasansibiriza kugira ngo umurundi wese abyumve
bakunzi ba radiyo Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7
Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM mu mirongo gwenda n'ugwenda n'ibikeze
naho kwa dukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibikicenda
ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru
Hakaino nga duche du sozira makuru ni vigane utuwe tuwa fiti ya mika no kanya Dushimire awagi zuhara bose ngo bitegur gwe jongere bashikire Kuri mikroma ni kumina jwe diane ni nahazwe Ivigane wana makuru uja atu zia shizwe hamwena fasi nge behu Tukwe mikuizina gia bagenzi batu tuwipurizwe kuanda nyamuru anigwa mubzio mlimo vyose Na huu utaha ahanje diane nahazwe tuwaza kwa tulikumwe mu makuru yo mu gitondo Murarirero ahargiana hakargiana hararunga